Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro mikumwe na Joy Diane ninahazwe ngiye kwashikiriza makuru tubafitiye tukayahera kuyagezwa hirya nino ku isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, tuyahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Abantu 13 barafuye abandi 8 barakomereka muri Algeria ejo ku munsi w'Imana igihe bisi yunguruza abantu yasekana n'ikamyo mu buraruko bushira uburengero bw'icyo gihugu. Iryo sanganya ryabereye mu ntara ya Naama ku birometero 650 mu bumanuko bw'umurwa mukuru Alger nk'uko byashyikirijwe n'ubutegetsi. Abategetsi bavuze kandi ko batanguje amatohoza yo kumenya icyateye iryo sanganya. Amasanganya nk'ayo y'imodokari mu mabarabara ategwa cyane cyane n'umuvuduko urenze urugero w'imodokari arakunze kuba muri icyo gihugu cyo mu buraruko bwa Afrika. Intagondwa z'abajihadiste barishe abasirikare 5 ba Mali mu mutego zateze ejo ku munsi w'Imana hagati na hagati muri icyo gihugu. Igisirikare cya Mali cyavuze ko cyatanye mu mitwe n'umugwi utaramenyekana w'abakora iterabwoba. Cyongeye koko imodokari 5 z'igisirikare cya Mali zaturiwe kandi na 3 z'abateye nazo nyene zirasamburwa. Eka n'intagondwa 3 ziricwa. Kuva izo ntagondwa zishingiye ku idini rya Kiisilamu zitangura ibitero mu buraruko mu 2012 muri Mali, Mali imaze gutakaza ibihumbi by'abanyagihugu benshi bagizwe n'abasivile. Abo bicwa mu gihe amakungu hamwe n'inteko za ONU, iz'Ubufaransa n'iza Afrika ziri mu gufasha muri Mali kurwanya abo baroberi. Ahandi havugwa ibitero by'intagondwa muri Afrika ni muri Burkina Faso. Abakekwa kuba intagondwa z'abajihadiste barishe abajandarume 3 mu buseruko bwa Burkina Faso ejo ku munsi w'Imana nyene, kandi n'abantu batari bake bataramenyekana gushika ubu ntibazwi irengero. Abajejwe umutekano bavuze ko izo ntagondwa zateze igisasu giturika mu ibarabara imbere yo kurasa imodokari zarimo abajandarume bari baherekeje abakozi b'amashyirahamwe acukura ubutare. Imigwi y'abajihadiste muri Burkina Faso irakunze gutera abakozi b'amashyirahamwe acukura izahabu. Kimwe muri ibyo bitero cyahitanye abashika 38 mu kwezi kw'11 umwaka w'2019.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Afrika kandi perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ejo ku munsi w'Imana yaratangaje umugambi wo gushyiraho pasiporo ya COVID-19 muri icyo gihugu mu gihe abagikekeranya ku kwiteza urucanco babandanya biyongera. Inyuma yaho bigaragariye ko abagabo batariko barahurumbira cyane urwo rucanco muri Afrika y'Epfo hamwe n'ikena ry'izo ncanco byatumye leta igira amakenga kw'icyo kiza gishobora kongera kurandagata. Mu ijambo yashikirije Abanyafurika y'Epfo kuri televiziyo, Perezida Ramaphosa yavuze ko gucandaga abantu arirwo rufunguruzo rwonyine rwo kongera kuzokugurura ubutunzi no gukinga ko hari ubundi bwoko bwa COVID-19 bugira kane butera. Igihugu cya Irani cyaremeye ko abagenduzi mpuzamakungu bagendura ahari amakamera agenzura ibibanza bihingurirwamo ubumara bwa nikleyeri hamwe no kuhafata amasanamu ya video. Iri tangazo ryashyizwe ahabona ku itariki ya 12 y'ukwezi kw'icyenda inyuma y'ibiganiro byahuje Rafael Grossi arongoye ikigo cya ONU kijejwe kugenzura ibya nikleyeri hamwe na Mohammad Islami arongoye ikigo cya Irani kijejwe ibya nikleyeri. Rwabaye urugendo rwa mbere rwa Grossi muri Irani kuva icyo gihugu kironse perezida mushasha Ibrahim Raisi mu kwezi k'umunani. Ibiganiro hagati ya Irani n'ibihugu rutura ku kugenzura programu ya nikleyeri ya Irani byahagaze kuva mu kwezi kwa gatandatu. Mu ntango z'uku kwezi ikigo cya ONU kigenzura iby'ubumara bwa nikleyeri cyarasohoye raporo ivuga ko Irani yongereje urugero rwo kuyungurura ubumara bwa iraniyumu.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio tuvewa akaburungu com. Nongere ndabashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Ikaze mu gice cha kabiri icano makuru ingingo nkuru zigiye kuyagira. Uburundi uheruka gufata ingingo yo kuduza amafaranga y'ikiro cikawa yimburwa n'umurimyi kigiye kugurwa amajanindwi mu gihe cahura ku mafaranga 550 y'amarundi. Abadimyi barashima ariko bagasaba ko ico giciro kiduzwa gusumbya uko biri.
Bonge amahera make n'ukuri uravye rikaja ku 2000 gucyo na karore cyangwa cyatatu byovana.
Harimo akarasho gatoya mugabo bivanye n'imvune cyane igitego cy'ikawa gifishe. Kandi kwiriye yuko umurimyi yongerwa amahege.
Aba ni bamwe mu badimi b'ikawa bo ku mutumba wa Gitebe turi muri commune Mugina y'intara ya Cibitoke iherereye mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Mu Rwanda naho havugwa ibitigiriza biyahura vyiyongera. Ano makuru yose arimo nayagezeho mu gisata cha sport mu Rwanda no mu Burundi turayarambura mu kanya sasa. Ngirinda bahikaze njuti bakunzi bijwi rya Amerika. Leta y'u Burundi herutse gufata ingingo yo kuduza amafaranga y'ikiro cikawa yimburwa n'umurimyi kigiye kugurwa amafaranga y'amarundi 700 mu gihe cahura ku 550. Abarimyi barashima ino ngingo ariko bagasaba ko ikawa yoduzwa cana gaciro kuko kubwabo itungisha abayirangura kurusha abayirima. Ibindi kuri no nkuru tubibaza mugenzi wacu Elo Jurika neza akorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Leta y'u Burundi imenyesha kuriko itakurutare kugira abarimyi b'ikawa boroherwe kandi baronke ivyankenerwa vyose mu ntumbero yo kugwiza umwimbu uzobashoboza kubona inyungu yisununuye. Itanga karorero ku matuta y'imivyaro y'ikawa yegereza abanyagihugu kunagura ibipimo ukuronsa ifumbire abarimyi b'ikawa kugihe n'ibindi. Emmanuel Ndorimana umunyamabanga ntayegayezwa mu shikanganji bujejwe urimyi yemeza ko n'ikibazo c'agahembo kahora gateba gushikira abarimyi ubucatorewe umuti. Aya ari muri komine Butaganzwa mu ntara ya Kayanza mu buraruko ahabereye isekeza ryo guhemba ku nshuro ya kabiri ari nayo ya nyuma mu mwaka.
Ikawa ndagurwa 500 kilo cy'ikawa itonoye bwa mu nyuma leta cyashyira ko 50 aba 550 mu mwaka rero yaraye kandi yaraye iciye umoja twavuye ku 550 igaca yongera kujya na 50 agaca amajanindwi se mwarose.
Ariko abarimyi b'ikawa nk'aba bo ku mutumba wa Gitebe muri komine Mugina ntara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero bavuga kurugira amafaranga yadugijwe ko ku kiro rudahagije na gato bifuza n'imiburiye buriye ku kiro kigurwa 1500
turabye igiciro n'abacongeye y'amahera ni make cyane urabye ibintu bica mu ikawa urebye amahera y'ubu nayo yarataye agaciro. Ayo majanindwi yonyine n'ikiro cy'umuceri kigura amajanindwi cyangwa ikiro cy'ibiharage ushobora rero ko ibyo twimira twebwe bifisa ibeye ndende gusumba igitegwa njabuka amazi kugira twebwe tubone abarimyi b'ikawa ko tworohewe nuko niburiburi udaha ku kiro cy'atanu aho bafashije umurimyi w'ikawa kuko ikawa ntiri gisaba umugeni ikawa ntiri cyubaka inzu
umva uca usanga amenga rero umuntu muto muto amenga asa n'uko amenga yabaye ntabwa. Mbonge amahera make n'ukuri urabye rikaja ku 2000 gucyo na karore cyangwa cyatatu byovana.
Ikindi leta yomenya ni igitegwa cera rimwe mu mwaka nk'ibigori urashobora kurima kabiri mu mwaka mugabe ikawa ni rimwe mu mwaka hari igihe no mu mwaka uribura ugaca usanga rero ukushyiramo amahera utazogarutse.
Ajombe nakuze menga sana kandi agishiramo maze kubara ko ribuza amahera yari kugeza ku 330 navuga ati biko yasa niko biduga kana amahera yari yarangiriye akamaro ahishize mu gitoki hanze yafise dolari natwe nibaduhe bashimisha umurimyi n'ukuri.
Harimo akarasho gatoya mugabo bivanye n'imvune cyane igitego cy'ikawa gifishe kandi kwiriye yuko umurimyi yongerwa amahera igihumbi kuko abanyagihugu ikawa kenshi bivanye n'imvune zifishe ntabwo bakivyitako byishyura ko birandura ibindi babisibisha usohoye usanga umurimyi ahomba yadepashije uburyo bwinshi mu gusasira mu kupomba k'umwenegihugu abona amenga iyo ari karava niyo ari karaja ko nta ntambwe irabarashikako cyane.
Abandi barimyi bo mu ntara ya Kayanza mu buraruko imwe mu nyimbuka mu ikawa nyinshi bivuza ko abaguzi mvamahanga biyizira ku matonorero aho gucisha ku bandi bantu n'amashirahamwe bemeza nabo nyeneye ko habaye kudebukirwa abarimyi benshi basubiriza ikawa ibindi biterwa.
Haya ku isoko mpuzamakungu mugerageze kudufasha gushikira barya abaguzi bo hanze babe baduza agaciro kugira
kugira ngo umurimyi aronke akisununo ko turaze giciro dufise ubu nukuri ni gishemeye cyane je ndo umurimyi w'ikawa nta mu mirimo y'imisi yose nta kazi kandi mfise nako kurimba kawa yacu ko tubona amafaranga dushikira nabi nabi ko twifuza kuyikarangira twebwe nyene tukayibishira mu faki bwiza twebwe nyene twayishura ku isoko muzamakungu urya muguzo yinwe ku bwa nyuma icyo nje twifuza ko cyo kandi mwobone ibi byofasha igihugu bigafasha n'abanyagihugu
urumurimyi w'ikawa kaharura kuva ikawa ugitangura kuyirima kugera ku myaka ine ayitangurira kwama ibisasizo harigari byikura amahera ufyikoreza amahera gusasira ubwayo nashaka gusasira wenye bahiga umukozi haragira igihe nyene usanga hagize no kuyikata ukayiharurira hirya no hino za gusanga bitari munsi y'ibihumbi 500 byaragutwaye kurinda ugeraho vugati ndarose umwimbu wa mbere ikiro cy'ikawa ari igiterwa mpuzamakungu gishoka hanze kirushwa amahera n'igiterwa cy'ibiharage kirumva ko ari bitera soni kuri twebwira abarimyi harimo ubuhombe cyane kuko nta yindi nzahabu twari dufise mu Burundi hatari izo kawa nyene benshi muri twebwe abarimyi bamwe bamaze kuza barazirandagura bazisibiriza ibitoke kuko babona igitoke cyama gatatu mu mwaka ugasanga ku ngundi umuntu arakura igitoke atari cyo kimwe ikawa kabo dutera umwete kumbe ikiro cy'ikawa kakiduza ntacyo buza n'uwayiheje adasubira kuyikorera
umunyamabanga ntarigahezwa mu bushikanganji bujejwe uburimyi arahumuriza ku biciro bizogenda biduga uko umwimbu wiyongera
kana akigoro itegerezwa gushyikira bene gihugu bayo kugira ngo bateze imbere igihugu uko bizoza biragenda neza mu kimburi kawa nziza ya kanovera ikaronga amafaranga yisononoye ntankeka ko nayizoheza ikaduza urutoki bisaba kugutira ku bene gihugu leta iriho kubera mwebwe ndetse noneho leta nibanje ni mwebwe nyine ikibonete cyose rero leta izoheza ikibashikirize
ikawa njizi gihugu cy'u Burundi ibice 70% z'amafaranga y'agaciro buri mwaka hisunze ubitigiri z'ubushikanganji bw'igihugu cya leta umwimbu wayo hari gihe ushika ku matoni 30,000 Eloje urikaneza ijwi rya Amerika
Eloje urakenuye tukiri kuyavugwa ku Burundi president w'ico gihugu aheruka gutanguza icese rusansuma izokorwa mu gihugu cyose ni rusansuma igamije kumenya ingene abarundi bose bangana gushika ubu ingene babayeho n'ubutunzi bafise ingene bungana naho buturuka rusansuma y'igihugu cyose yaheruka mu mwaka w'2008 umenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru atubwire ku muriri w'ino nkuru
Rusasuma nkuru y'igihugu cyose yatangurwa icese kuri uyu wa gatano izorangira mu mwaka uza w'2022 umukuru w'igihugu president Evariste Ndayishimiye yuguruye ibikorwa by'iyo rusansuma ahamagarira abantu bose baba mu Burundi kuyitabira atanu umwe avuyemo bitekanwe ko abayikora bazoca ku rugo rwose mu gihugu ku mitumba yose iri mu Burundi
tubahamagariye kwitabira iyi rusasuma tubasaba kandi kuzokwishura neza ibibazo bazobabaza kugira ngo ntihagire urugo na rumwe rwobura ayo mahigwe canke ngo ruhabe rutanga inyishu zitarizo abatazokwitaba rusasuma bizoba bisa n'uko batari mu gihugu kuko ibiharuro vyiza ivyo bifasha mu iterambere ry'igihugu bigatanga ishusho y'ingene bisata bitandukanye byifashe mu gihugu bikerekana kandi nahakwiye gushyirwa ingufu nyinshi mu guteza imbere igihugu bitubera nk'umunzane upima aho igihugu kigeze mu iterambere ry'abenegihugu mu bijanye n'ingene babayeho uko bakika umusaya naho bakura amikoro ndizeye yuko abantu bose bagiye kuja ku kivi kugira ngo isuzuma rize rigere risanga twese tumeze neza kuko mugenzo y'ikirundi nta uhaya ubukene nta uhaya amabikuriwe
iyo rusansuma igira kane inyuma y'izindi zabaye mu mwaka w'igimekime 1979 muri 1990 no mu 2008 rusansuma yatangujwe icese uyu munsi iranafise ico itandukaniye ko n'izo zindi nk'uko president Ndayishimiye yavyibukije ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura
zozo zagarukira kuri rusasuma y'abenegihugu n'uburaro gusa iyi rusasuma izofasha no gutororokanya ibiharuro bijanye n'uburimyi n'ubworozi nayo ibizovamwe navyo nivyo bizofasha leta gushyira mu ngiro imigambi yo guteza imbere bimwe biboneka igisata c'uburimyi n'ubworozi mu ntumbero yo kugira ngenderwako mu kurwanya ubukene maze ya hangiro ingene dushaka ko Burundi bwa bumeze mu mwaka 2025 turishige ko bidatevye kuko murabona dusigaje imyaka itatu gusa bizodufasha rero mu ngo zacu kwisuzuma no kubona aho turiko turagwiza umwimbo naho twadebukiwe gutyo bidufashe kwigira inama.
Ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro mu gihugu Istebu kiributsa bikuru bikuru bizoshimikirwa ko irwande yo guharura baba mu gihugu. Nikora ndayishimiye n'umuyobozi mukuru wa Istebu.
Ubwa mbere icyo duteza kuraba ni ukuvanda kumenya igitigiri cy'abarimyi n'aborozi mu Burundi n'iki mbe borora ibiki barimi biki bafite ibihe bikoresho bakoresha kugira ngo bashobore kurima. Hariho ibikoresho bigezweho cyane bakoresha za bikoresho bya kera hanyuma tuzajya dukora andi matohoza yimbitse mu bijyanye n'uburozi n'uburimyi bw'imboga n'ibyamwa n'abatera ibiti borora inzuki.
Uwundi mugambi w'iyo rusansuma no gukangurira Abarundi kugabanya imvyaro nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganji w'amagara y'abantu Tade Ndikumana.
Leta y'u Burundi iraje gushinga n'uko abenegihugu bogira amagara meza. Gutandukanya imvyaro no kubyara bake ni inkomoko ya magara meza. Nico gituma duhamagariye abenegihugu kugabanya imvyaro kugira dushikire rya hangiro ry'igihugu cacu cy'uko mu mwaka wa 2025 atamuvyeyi yorenza abana batatu.
Icyo gikorwa cha rusansuma nkuru gifashwe mu mugongo na ONU biciye mu gisata cayo kijejwe abanyagihugu nibwirana ry'abantu Finwap. Ikigo Istebu cerekana ko gifatiye kuri rusansuma iheruka n'ingene abanyagihugu biyongereye ubu Abarundi barenga gato imiliyoni 12 ibice 13 kwijana vyabo baba mu bisagara mu gihe ibice birenga 80 kwijana nabo arabarimye. Pierre Claver n'inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turabandanirize mu Rwanda avuga ibitigiri vy'abiyahura bibandanya kwiyongera. Abajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu bakeka ko ingaruka za COVID ya 19 ziriko zibigiramwo uruhara. Bamwe mu bagerageje kwiyahura ariko ntibabishike ko bo basaba ikibano kwegera abafise ibibazo mu ntumbero yo kubarinda agahinda k'umurengera rimwe na rimwe kabatuma biyahura. Inkuru y'umenyesha makuru wacu ikigari mu Rwanda Asunta Kaboshi.
Mibari garagazwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIBU yerekana ko mu myaka ibiri ishize abantu bagera kuri 576 aribo biyahuye. Muvugizi w'uru rwego Murangira Thierry yatangarije Radio Ijwi rya Amerika ko bagikora ubusesenguzi bwimbitse ku cyaba gitera iki kibazo. Nubwo impamvu zitera abantu kwiyahura zigenda zitandukana ku muntu ku wundi, abagerageje kwiyahura bakabireka batarabibasha bavuga ko imibanire mibi mu miryango n'ihungabana biza ku isonga mu byatuma umuntu yiyambura ubuzima. Madamu Mukanziye Goretti ni umwe mu bashatse kwiyahura ariko akaza kubireka atarabigeraho. Yasobanuye bimwe mu byabimuteye.
Ntangiriro byambayeho ihungabana n'iribi cyane. Ntangiriro no gutekereza ibibi gusa byambayeho. Ibyiza ndabyibagirwa. Nkibuka ko nabyaye umwana agahita apfa, nkibuka ko inda zavuyemo, nkumva nk'ijwi mbwira ngo ukeneye kuruhuka. Numva noneho kuba urwo runaniye nari nabibonye ko rwananiye, ariko natangiye gutangira kumva noneho presence yanjye ari iyo gupfa. Bari narinze kumva abantu bavuga ngo igiti cy'imbungu ikintu cy'imbe bakirica utu tuntu nagitangiye kudutekerezaho. Ntangiye no gushaka no gufata impapuro ndazica nkajya mvuga ngo ndamwandikira ibi ndamwandikira ibi, hari abundi bushimi hari abundi bugaye. Maze nk'iminsi ibiri mbitekereza numva byarangiye numva ndimo kubitegura, nibwo numvise ijwi rimbwira ngo ibuka inama ujye ugira abandi kubabwira yuko ibyiza biri imbere, kubabwira yuko inkuru ya Yosefu yuko yaciye mu bikomeye ariko bikarangira ageze ku cyo Imana yamuteguriye kandi biciye mu mibabaro. Nahise numva urumuri runjemo ntangira gutekereza ibyiza, noneho ntangira kumva ibyiza ifuye ryo kubaho.
Kugeza ubu nta rwego na rumwe rwari rwasohora ubushakashatsi ku mpamvu zaba zitera iki kibazo, ariko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC gitangaza ko imibare ivugwa y'abiyahura yaba ari mike ugereranije n'abakirwa mu bitaro baba batabashije kwiyahura. Dr Jean Damascene Yamuremye ushinzwe agashami gashinzwe ubuzima bw'indwara zo mu mutwe muri RBC avuga ko hari abantu bakira kwa muganga bagizwe n'ingaruka zo gushaka kwiyahura ariko ntibabigereho.
Iyo urebye abiyahura ni benshi kurenza abavugwa, kubera ko ari nabiyahura ndetse abantu bakabigira nibanga twafashe imibare yo kuva mu kwa gatatu kugera mu kwa gatandatu muri uyu mwaka dusanga abateshejwe kwiyahura bakaza mu bitaro kwa gatatu kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu twari tumaze kugira abantu 700 mu bitaro na masante de sante twashushe n'ababigereranya n'umwaka ushize wa 20 ariho twabonye ibibazo bya COVID dusangaho twari twagize 746 twagerageje kureba umwaka wabanjirije COVID ari we 2019 twari dufite abantu gusa 342. Murumva ko mu mwaka wakurikiyeho abantu bikubye inshuro ebyiri.
Uyu muganga agaruka ku mpamvu zimwe na zimwe zitera abo bantu gushaka kwiyambura ubuzima.
Babaga bafite ibibazo byo kumva badafite icyizere, badafite n'icyizere cyo kubaho. Abenshi babaga bafite ikibazo mu mibanire yabo n'abandi bantu babandi. Niho nshaka no gukura urujijo ku bantu bibwira ko umuntu yiyahura kubera imibereho mibi. Abenshi ntabwo ari abantu bameze nabi, hari abiyahura kandi bafite ibintu. Nyine iyo umuntu abiyiwe n'ubuzima hazamo kwiyanga no kwanga ibintu byose ndetse n'abandi, nawe ubwawe ukiyanga, ari byo biri bugaragazwe n'agahinda gakabije.
Kugeza ubu abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe batangaza ko mbere y'uko abantu benshi biyahura babanza kubigaragaza. Madamu Mukanziye yumvikanisha ko umuryango nyarwanda ukwiye gufasha abantu bafite ibibazo binyuranye bataragira ku rwego rwo kwiyambura ubuzima.
Tubonye umuntu agenda ava mu bandi yigunga, mwaganira akavuga ati ndumva gupfa bihindutse kubaho, ari umuntu mwiza yamukurikirana. Ahari hari urukundo haje urwango nk'umuntu wakundaga ko yakubwira ngo ndakwanga kandi ikintu kibi wakoze gihambaye. Ndibuka ko najyaga nandika utubarwa nkambwira ngo mbabarira, niba ikintu wakoreye ndabona utavuga. Ese imyaka umaze tutavugana urumva bimeze bite? Urugo rubi rurica ugapfa uhagaze. Ibyo rero abantu b'inshuti zacu tubafashe gutyo, tubamenye mbese winjire mu buzima bwe kugeza aho uvuga utari kuba umuntu afite ikihe kibazo ko ambwira ngo nasinzira. Mbese bya bindi byiza nubibona agenda bivaho, nawe yaba igihangange gute? Umenye ngo afite ihungabana rishobora no kumugeza muri depression. Benshi bivuga kwiyanga burundu ukumva wakwiyahura.
Imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima w'OMS ivuga ko abantu 1,000,000 biyahura ku isi buri mwaka, bivuze ko buri masegonda 40 hari umuntu uba wiyahuye. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru y'Afurika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afurika. Radio yacu.
Ayagezeho mu gisata cha sport n'imikino ubu naho tuhera mu gihugu cy'u Burundi, aho mu mupira w'amaguru imigwi ya Bumamuru na Message Ngozi yaserukiye Burundi mu nkino za Afrika 5-1 watahukanye intsinzi. Muri basketball naho mu nkino zibanziriza ihiganwa imirwi ya Remesha, New Star, Dynamo n'Urunani iramaze kuronka uburenganzira bwo kuzokina igice gikurikira mu kurindira ko iyindi migwi ikina. Reka ibindi tubaze mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Izo nkino zatunganijwe n'ubuyobozi bushasha bw'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi mu kwitegurira ihiganwa rishasha ry'uno mwaka. Umugwi wa Remesha mushasha mu ihiganwa ry'i Bujumbura niwo watangaje abantu benshi mu kwirahira Kerne yatwaye igikombe cy'ihiganwa ry'i Bujumbura mu mwaka uheze ku manota 78-69. Umenyereza w'uwo mugwi urimwo abakinyi benshi bavuye muri Jimkana Eme Bitagoye amenyesha ko iyo ntsinzi yabanejereje mu mugwi wabo ugikeneye byinshi.
Bwa mbere hari ingorane twagize z'abakinnyi bashasha dufite bataziranye n'abandi. Twashoboye gukina defense ya Oma Ome mugabo kubera kutamenyerana kw'abakinnyi bashasha n'abasanzwe bariho, hari ukuntu wasanga batumvikana. Mugabo twashoboye gukina umupira unyaruka turashobora kugira gutsinda.
Umenyereza yatwaye ibikombe byinshi amenyereza New Star amenyesha ko no muri Remesha azanywe no gutwara ibikombe.
Twebwe twaje muri ligano kugira dutware ico gikombe niyo objective twaje dufite kandi tubaza ko tuzobishika ko turafite icyizere. Murabona ikipe imaze umwaka wose itari kirakina iri muri manzo competition amikacishika itsinda ekipe champion au niveau y'Ubujumbura. Ndibaza yuko ari ibintu byiza twerekanye ko ariho turi.
Umugwi wa Kern umenyereza wawo aremeza ko basamaye mu minota ya nyuma insinzi cibaca mu gihahumye.
Ya mbere nuko ariho abakinnyi bashasha tutarashobora kumenyerana cyane rwose nkuko ngo dukineje nk'iyo twari dusanzwe dukina. Ni kimwe mu bintu bituma uno munsi tutariko turakina neza ama match nkuko tubyifuza, ariko kandi match y'ubu nyine cyane kimwe mu bintu bya tumwe twitakaza habayemo manki ya concentration novuga ku kanyuma kugira ngo bacara dutsinda panier yatumye batuje imbere amanota abiri. Panier ya 3 points twari imbere inota rimwe bacara tuje imbere amanota abiri kuri panier ya 3 points, ariko nizera ko tuzoshobora gukosora hanyuma niyo twagaruka mu rukino.
Mu zindi nkino zabaye, Dinamo yatsinze Aigle Noir ku minota 78 kuri 68, Urunani rutsinda Muzinga ku minota 89 kuri 56, nayo New Star ikaba yarigishije Basketball Mugwe wa Mutanga United mu kuwutsinda ku manota 125 kuri 67. Mu mupira w'amaguru naho imigwi y'u Burundi iriko iraserukira u Burundi mu nkino za Afrika ntiyabyitwayemo neza cyane. Umugwi wa Bumamuru ukina inkino z'imigwi yatwaye ibikombe iwabo wanganije na Diable Noir yo mu gihugu cya Congo Brazzaville ubusa ku bundi. Umugwi wa Bumamuru ukaba wakiniye i Dar es Salaam ku kibuga cya Azam, kuko mu Burundi ibibuga byose ishyiramo ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF byabihagaritse kuko bidakwije ibisabwa kugira vyakira inkino mpuzamakungu. Niger naho mu nkino zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo, Message Ngozi yanganije n'umugwi wa Union Sportive de la Gendarmerie igitsindo kimwe ku kindi. Urukino rwo gusubiriza Message Ngozi nayo nyene ikazokinira i Dar es Salaam muri Tanzania. Kubona rero imigwi y'u Burundi ikinira inkino zayo hanze y'u Burundi n'agahombo gakomeye kuko ikina itagira abayishigikiye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Desire Hatungimana cukorerwa mu ngata na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda wagiye kutubwira ayagezeho mu gisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda.
Mu mupira w'amaguru ejo ku cyumweru ikipe ya APRFC mu Rwanda yahuye na Mogadishu City Club yo muri Somalia. Ni mu mukino ubanza w'icyiciro cy'intangiriro mu guhatanira igikombe cya Afurika cy'amakipe yabaye ya mbere iwayo. Uyu mukino wabereye muri Djibouti warangiye amakipe yombi aguye miswi kuko yanganyije ubusa ku busa. Umukino wo kwishyura uzabera hano i Kigali kuri iki cyumweru tariki ya 19 y'ukwezi kwa 9. Ikipe izakuramo indi hagati ya APRFC na Mogadishu City Club mu cyiciro gikurikiraho izahita ihura na Etoile du Sahel yo muri Tunisia. Mu mukino wo cya volleyball irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu ririmo kubera mu Rwanda rirakomeje. Mu kicyo cy'amakipe y'abagabo ejo bundi kwa gatandatu nibwo hamenyekanye amakipe ane agomba gukina imikino kimwe cya kabiri kirangiza uyu munsi kwa mbere. Ikipe y'igihugu ya Cameroon yasezereye Nigeria yitsinze amasata 3-1, Tunisia ikuramo Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo nyuma yo kuyitsinda amasata 3-3. Misiri yavanyemo Uganda ku masata 3-1, hanyuma Maroc isezereye ikipe y'igihugu y'u Rwanda yitsinze amasata 3-3. Inzozi z'abasore b'u Rwanda bayowe n'umutoza w'umunyabrezil Paul de Tarso zahise zirangiriraho nubwo bari bafite intego yo kuzagarukira kure hashoboka muri rushanwa.
Objective dufite nuko nk'amukinnyi mu mutwe bavuga yuko byaba byiza tugeze kuri hashoboka ko turi iwacu. So tuzagerageza mu minsi mike dusigaranye twitoze. Volleyball n'umukino wari ugeze ku rwego rwiza uza kuzasubira inyuma mu myaka mike ishize, ariko uyu munsi nkeka yuko hari ikintu kiziyongera kikazamukaho gatoya.
Uyu munsi kwa mbere hateganyijwe imikino kimwe cya kabiri kirangiza guhera saa 8, Cameroon irahura na Maroc, hanyuma Misiri ize gucakirana na Tunisia guhera saa 10. Mu cyiciro cy'amakipe y'ibihugu y'abagabo muri rushanwa ry'igikombe cya Afurika cya volleyball amakipe 16 niyo yaserutse akaba yaragabanyije mu matsinda ane. Itsinda rya mbere ryari rigizwe n'u Rwanda, Burundi, Uganda na Burkina Faso. Mu itsinda rya kabiri harimo Tunisia, Nigeria, Ethiopia na Sudani y'Epfo. Itsinda rya gatatu ryari rigizwe na Cameroon, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Niger na Mali, naho mu itsinda rya kane hakabamo Misiri, Maroc, Kenya na Tanzania. Mu cyiciro cy'amakipe y'abagore irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika muri volleyball ryatangiye ku cyumweru muri Kigali Arena i Remera. Amakipe 9 niyo yitabiriye akaba gabanyije mu matsinda abiri. Mu itsinda rya mbere harimo u Rwanda, Senegali, Maroc na Nigeria. Mu itsinda rya kabiri hakabamo Cameroon, Kenya, Uburundi, Tunisia na Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
akarinunga duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano gatondo dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri micro mari kumena Jewe Diana nine nahaje yakoze Facile Gbehu yavyegeranije twese ku izina rya bagenzi bacu tubike abantu bitwifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose naho butaha.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.